radio ya indundi culture amakuru mu kirundi
Magize neza gutega amatu ibiganiro bya radio indundi culture n'umwanya wa makuru mu kirundi ana akabagizwe n'inkingo nkuru zikurikira kujabuka nibidandazwa byoroshe hagati y'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nibiratangura nyezina bamwe mu basanzwe bakora ugo rudandazwa ndengambibe bakavuga ko hamaze gukogwa iyandikwa ry'abakora ugo rudandazwa gusa bamwe mu babyeyi barereye ku ishure shingiro bita Cartas Global School riri muri quartier Mushasha ya mbere hatewe n'imyuzurira ni muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Ujumbura cyo kimwe n'abahakorera bavuga ko bafise impungenge ku magara y'abahakorera kubera ubu rivogerewe n'amazi hakaba hari n'ingorane ziva ku myanda ihari abunguruza abantu n'ibintu bakoresha amabarabara y'igihugu ya 13 na 21 yose aca mu ntara ya Cyankuzo baridoga kumwaka uri kurarangira ayo mabarabara yononekaye gusumba uko yarasanzwe ari gushika n'ubu ayo mabarabara akaba atarasanugwa mu nguru y'amagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri uyu munsi tubayagira ku ndwara y'ibihute muhinga bw'ivyuma niyo rivyo Kofi Rubera Intwari amakuru ni Roseline Munezero ngira ngo ndabashikirize mu kanyisase ni nkuru imwimwe ukwayo
Radio Indundi Culture
kaze mwidonido dya makuru ukujabuka nibidandazwa byoroshe hagati y'u Burundi n'igihugu cha Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nibiratangura nyezi na bamwe mu basanzwe bakora urudandazwa ndengambibe bavuga ko hamaze gukogwa iyandikwa ry'abakora ugo rudandazwa gusa ariko abo badandaza bakabona ko mu gihe umugambi mushasha ujejwe kworosha urudandazwa ndengambibe hagati y'u Burundi n'ico gihugu cha Kongo wotangura haricho vyo bungura idoni idona Claire Kankundiye
karibu kaka
ushitse ku rubibe igihugu cy'u Burundi kihana n'igihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo usanga hari uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu bamwe mu basanzwe bakora urudandazwa ruto ruto ndengambibe bemeza ko umugambi mushasha ujejwe korosha urudandazwa ndengambibe hagati y'ivyo bihugu bibiri utaratangura
ama rero bamaze kuvuga ko bazodekurira turagenda kwitegenza twarabyumvise kandi baza ntibiratangura uko kuvuga ngo je nk'ubu ahanda ha iminsi yose sisiba ngaha rero twebwe bitangwe turabime twarumvise ati kuri bato bato tuzogenda biboroheye ariko nyene baraduha umuco mwiza ko vyatanguye canke ntiturabime
naho biruko abo basanzwe bakora urwo rudandazwa ruto ruto ndengambibe bemeza ko hari abamaze kuza kwandika abo badandaza
aherutse biyandikisha ariko ntibiratangira abajya muri Kongo
ahari habandi baza baraza bakaza kutubaza harya bakatwandika bakavuga ati none wowe winjira gute usohoka gute bigenda gute tukababwira ngene twebwe tujabuka nko mu gihe umuntu afite icyangombwa nko mu gihe umuntu atacyafise ukuntu bigenza ariko arajabuka
bakavuga ko mu gihe ivyo vyuko baza barajabukana ibidandazwa bimwe bimwe byoroshe byotangura ko harakunguko bogira
icyo byofashe kubera benshi bazinjira hama nange bakahita bashore bavuye kudandaza
cewe ndibazangira byonyorohereza kubera ko ari igihe bitatworohera mu bisanzwe kujabuka ariko kubera iminsi myinshi dukoreye hano hantu twariyakiriye bimwe turabimenyereye turazi ibyo banka turazi ibyo bakunda nta kibazo nyine twarabimenyereye
mu nama ya 2023 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize isoko rusangi y'ibihugu byo mu buseruko no mu bumanuko bwa Afrika komeza kwa 30 gitugutu uyu mwaka niho ubushikiranganje bw'u Burundi mu byo bujejo harimo ubudandaji hamwe n'ubushikiranganje bwo muri Kongo bujejo ubudandaji bwo hanze bwatanguza icese ukorohereza abadandaza bagira urudandazwa ruto ruto ndengambibe aho ibidandazwa 66 byo muri ivyo bihugu bibiri byakugwa kwa makori muntu mbere yo korosha kudandazwa ndengambibe
Claire Kankundiye abunguruza abantu n'ibintu bakoresha amabarabara y'igihugu ya 13 na 21 yose aca mu ntara ya Cankuzo baridoga kunwa kuri kurarangira ayo mabarabara yarononekaye gusumba uko yarasanzwe ariko gushika n'ubu akaba atarasanurwa bashikiriza ko bahombera kubera hari abatagitwara ibidandazwa ivyo bishobora gutuma haba n'amasanganya nkuko bivugwa nabiyunguruza ariko gusaba kwayo mabarabara yosanurwa ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara uyu mwaka hari ibiraro cari cyatanguye gusanura ariko ivyo bikogwa byagumye bihungabana kukubura ibitoro idonido na Nolis Nduwimana
umwaka uramaze kurenga abakoresha ayo mabarabara bemeza ko ibintu biguma byunyuka gushikaho byanka ku imodoka zirengana bivanye naho ibarabara riba byacikiye byose bigatumwa n'inkuru iva ku mitumbi hanamye aho ni nko ku mutumba gitwenge ahitwa Kavumu ku birometero 37 uva ku mugwa mukuru w'intara yerekeza muri komine Gisagara ku ibarabara rigira 13 bamwe bita Cankuzo Gasenyi uyati hari imiduga itakihaca
kubera amabuye ducamwo tugenda turakata ukwepera cyangwa ukamena amakaritere cyangwa amapina kameneka cyangwa kuva yo saha 12 sizere mu gatondo gashika mu Cankuzo saha 4
ku ibarabara ry'igihugu rigira 21 Cankuzo Gahumu Mishiha naho abacisha ibidandazwa bahitamo kubanza kubipakurura kugira ngo barengane ibitwabibonye ahitwa Kariko Leonidas Ciza numwe mu bacisha ibidandazwa muri iryo barabara
keshi nko muyimbura tuza dupakiye mu bwoko kubera ibarabara keshi haraho byanka bagapakuruga haba abagufasha kurengera ku midugo urumva nubu bibwibarabara
abacisha imiduga muri ayo mabarabara ashaje mu ntara ya Cankuzo co kimwe nabiyunguruza bashikiriza kwibyo binatera amasanganya ariko gusaba ko yosanurwa vuba
bene igihugu hagorewe abaje kwivuza za morore beshi abagwayi no bamererwa nabi cyane kuvuga umuntu agomba kwibaruka ashobora no guherera mu nzira neje bidaho umuntu yahereye mu nzira
kesha ari umuntu afatwa mu ijoro n'ingwara nawe ama hospital ari kure ni ngaha centre Cankuzo cyangwa gacugenda handi kuri hospital ya handi morore muri komine Gisagara tubashikana abana arembye gose
ayo mabarabara kandi ni nayo intara yakoresha mu guhana hani bidandazwa n'igihugu kiwanyi cha Tanzania hamwe n'izindi ntara zegeranye na Cankuzo uyu mugabo twasanze muri komine Gisagara aratubwira ingene biyungunganya mu kurenganya ingenzi
abavuye ruyigi ntibamanuka abavuye muyinga ntibamanuka abo bazanye babasiganga natwe tukabakurira ngaha tukabashirira ngaha batinyi barabana umwe yidoboye agiye nko ku mupaka wa Tanzania arihe bakagenda mugabo aca yirinda gupakira kubera batahamenyereye ariko twe twahamenyereye turakubita rero zikagenda nta kuri
mu gihe cy'agatasi k'umwaka uheze ariko ikigo cy'igihugu kijijwe amabarabara cari catanguye ibikorwa byo gusanura ibice bibangamiwe gusumba ibindi muri ayo mabarabara nk'uko bivugwa n'ubuyobozi bw'intara ivyo ariko byagumye bicumbagira kubera ubukene bw'igitoro igihugu gifise nk'uko twabibonye aho ikirunze ibikoresho nk'amabuye ni mu gihe amakomine ayo mabarabara acamo amenyesha ko ibyo bikora ku butunzi bwayo kuko nko muri komine Gisagara honyene musitanteri waho ahari uruhombo komine imaze kugira ku bice 15%
ubuyobozi bw'iyo ntara buremeza izo ngorane buramatari waho Boniface Banyeza ko ariko yizeza ko bimaze gushikirizwa imbere akavuga kandi ko hari n'ivyigwa biriko birakogwa kugira izo nyubako rusangi zisanugwe tumukurikire
gushika uyu munsi amabarabara yose ya Cankuzo amabarabara adashoboka uvuga naho ingufu za bene igihugu giragize gukora gute mbere y'ibiraro bimwe byaratwawe biteye ubwoba musanga na komine ingufu zayo atebyo yoshobora bica bisaba ko sababu ushigikize mu iterambere abacanke leta ibishoboye kugira ngo irabe ko yogira icikozo kugira ngo amabarabara mwamwe arengane ariko tugashima ko ayirube rimwe rimwe yahoriza kudufasha birazi ko nkiri barabara nimero 13 Cankuzo Gahumu rimaze kugwa kwa amaitude keshi bakagira ivyigwa mbere bakaza bakanatumenyesha ko bagira ritangure inzego nkuru z'igihugu zikaza zikabivuga ku mugaragaro ariko mu nyuma y'ubuhagarara ntawe uhazi turamenye imvo mugabo cyo tubyakira uko biri kwa matwizeye ruti leta n'umuvyeyi wa twese ntashaka kwemera ko Cankuzo iguma mu bibyondo umatumere uko tubaye ibyo tubona ko byokoroheza mbere n'intara bikayiteza imbere no kuvuga habonetse cyo barabara naye ndi mabarabara yandi rija mu Gisagara rigakorwa kuri yaduhuza ni Tanzania Tanzania ho hakurya bariko baranarikora cha turonka na mabarabara yandi duhuza na makomine za 9 gahura na Gisagara Gisagara gahura na Mishiha Mishiha Kigamba aho twaje tubona ko ubuzima bushira koroha bene gihugu bakoroherwa
Bamwe mu babyeyi barereye ku ishuri shingiro bita Cartas Global School riri muri quartier Musasa ya mbere ahatewe n'imyuzurira muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura cyo kimwe n'abahakorera bavuga ko bafise impungenge ku magara kubera ko ubu iryo shuri rivogerewe n'amazi hakaduka n'ingorane ziva ku myanda ihari bose basaba ko iryo shuri ryo kwimugwa ubuyobozi bwa komine cyo kimwe n'ubuyobozi bujeje indero muri iyo komine bwemeza izo mpungenge bashikiriza ko bagiye kumvikana na bene iryo shure kugira ngo hakingwe ibyo kononekara idonido na Dieudonné niyo yanzigamiye
Ishure shingiro ry'abigenga yitwa Caritas Global School ni rimwe mu yatimutse bivuye kuri iyo myuzurira kugishike muri ico kibanza uvuye ku barabara Bujumbura uvira ugenda nk'imetero 100 ku kararo kubakikije imbaho gacaye juru y'amazi uyu muvyeyi yaharereye avuga ko bafise impungenge ku mutekano w'abana babo
Ana kuba mu mwotirira bataka tubasorohese kandi babibonagira ntibatuka hari ishuri buhari bo dufashe nyine bakagita
Icyo kibazo kandi gihangayikishije abarezi bakorera kuri iryo shure babamenyesha ko n'ivyigwa bihora bihungabana iyo bariko bakura imyanda mu tuzu twa sugumwe huzuye nk'uko umuyobozi waryo Mbarira Bora ahabisigura
bijyanye n'isuku na kuri ishure n'ivyoroshe cyane n'imyuzure yaduteye ibi n'ibyuzurira n'ibidutehuza usanga bije ari improviste baba oblige kuhagarika ivyigwa kuhagarika akazi kubera guproteja abana n'abakozi b'insuku ibasion irabaho kandi irato impacta cyane impacta ibyigwa n'abanyeshuri kuba ruje nyine yigeze kuza ngaha iradufasha igikorwa cyo pompa imiti kwicenda dugitangura ishuri
uyo muyobozi yemeza kandi ko bibatwara uburyo butari buke
nzura tukayavidura tukahamagara les services des jeunes chargés n'icyo gikorwa la semaine passée twari muri icyo gikorwa byadutwaye uburyo butari buke kugira ngo kuri ama toilette uvuye umunsi ibikorwa bica bihagarara kubera nushaka kuzana abana n'abo barezi bose kubazana hanuka akazi kose ca tuhagarara kaca tugaruka kandi kora ari uko byatunganye
ubuyobozi bwa komine Mutimbuzi buvuga ko ico kibazo bukizi Mustaneri Simeo Butoyi ahamagarira abajeje iryo shure gufata ingingo zibereye ku neza y'abaregwa nayo mu buyobozi bw'indero muri iyo komine bavuga ko nabo berekanye amakenga ku barongoye iryo shure Jorge Nzeyimana akamesha ko agiye kugirana inama muri indwi n'ubuyobozi bw'iryo shure kugira ngo aboneye ko umuti w'ico kibazo iryo shure rikaba gushika ubu kiga k'abana barenga 300
Radio Indundi Culture
Inyuma y'imyaka 8 akaburi ko kunyabaranda ni muri zone Kanyosha komine Muhamugisagara cha Bujumbura kugawe uyu munsi namva ikiriyo ahari imva hamwe hubatswe amazu inyuma yo kukugara ubu abantu bashingura babo mu itongo ry'abapfuye riri kwibarabara gindwe ijyaho mu Kanyosha ariko na ryonyene rikaba risa n'iririko riruzura nkuko amakuru ava ngaho abivuga ababa muri ico gice basaba intwaro ku baronderera irindi tongo ni nkuru ya Jotamira tuzi
itongo ry'abapfuye ryo kunyabaranda aho bita ku musufe inyuma yaho gyugariwe mu myaka y'2017 ubu ntamva ikihasigaye n'abari barabuze uburyo bwo kwimura babo uyavuga ko leta yafashije mu kubimura
bose barabimuye abatashwe kugira ngo amenye kubimura naho urumva babaye bake mu gabe barabimuye haragize ko na leta mbere ibimura haragishira mu cyo kubimura barabimura barabacana kumba ndakuba depasaye
uyu munsi hamwe haramazu inyuma yaho be na matongo bayashikiririye nubwo amatati yo ajanye nayo matongo yo bakiri muri sentare nkuko inkuru zivaho zibivuga ubona ko n'ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura mu mwaka w'2022 bwari bwarahagaritse byimfata kibanza kuhubaka inyuma yo kugara iryo tongo ry'abapfuye abanyakanyosha baciye bimukira kuryindwi hafi ya kaminuza yitiriwe Luther King ariko iryo tongo naryo nyene ryaruzuye nkuko uyu aba hafi yaryo abivuga
kubera ubona baza bagasanga bariko barimba nk'ibinogo ugasanga bazuye nk'undi muntu ugasanga bariko barabandanya bazakuhamba kandi musanzwe ubona ko gusa n'abuzi byiza ahubwo baba bagahagaritse kuva kera zotera n'indwara nyine koko kuko nk'ubu ugenda ukazunga wewe nyine nawe uvayo wiboneye ko ibikore kwa hakara makosa.
Abagenda mwimvabo bavuga ko ariko nabo nyene bakabona ko leta yo biri yumvira handi ho gushingura bitavye imana kuko uretse ko hasa nahuzuye nino hagati y'imihana y'abantu
twebwa dushikira dushingura dushingura hano nyine tubona ko tawo ni muntu ari cyo turabo twebwe ico twosaba kugasaba cyane kandi twosaba umutekano tumaze gusaba umutekano hamaje cyabajejwe intwaro arashobora kubona yuko bikeneye twokorera urubandanya bashingura nga cyangwa bakabona ko bidakwiye ko bushingura nga bagafata icyiyumvi cyo bufata twese dufituye munsi w'uburongozi tugenda kwemera ibyo bufata mu mategeko.
Mu mwaka uheze umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yari yasavye musitanteri wa muha kurondera handi ho gushingura.
Yotamira tuzi ibura ry'ingendeshwa muri amwe mu masentare agize intara ya Bubanza nimwe mu ntambamye zituma imanza ziteba gucibwa canke gushigwa mu ngiro muri iyo ntara. Ibyo bikaba bishikirizwa namwe mu banyagihugu bo muri iyo ntara ya Bubanza bagendera intara ya Bubanza kuri uyu wa kabiri kugira bumvirize imyitwarariko y'abanyagihugu muri ico gisata. Abakozi b'ubushikiranganje bw'ubutungane bijeje kwica kibazo kiriko kiratorega umuti buke buke ayubanza twakure Alexis Nkeshimana.
Ibibazo rusangi bihanze abitu yasentare inkuru ya Bubanza n'amasentare amwamwe ari Bubanza nuko ubu buryo bwo kwiyunguruza bw'imodokari ataburiho nkuko abifuza yuko imanza zacitse zokurikizwa bavuga kuri umunsi wa kabiri Bubanza. Abakozi bo mushanganje gubutungane bari bishikiye Bubanza kugira ngo bakire abifuza kwitura ubwo bushikiranganje ku manza bafise. Uyu numwe mubamaze imyaka 5 yose taratunganirizwa urubanza rwaracitse kuya yuko ngo buryo bw'imodoka atabo hari nkuko washikizwa n'abajejwe ubutungane mu ntabubanza
ubwanda rubanza banje ko kuri senare y'intango narashizwe ku rutonde hageze konza tugira kwa mutaneri gutora uburyo butuma turonga ukuri kwiyunguruza acambari na imodoka iri mu nama yari mu nama muri kubarundi bicarira ngombwa yuko natwe tubanza kugirana kuri gusanya kugira ngo tubone ukuntu urubanza rwacu ruja mu ngiro. Ejo bundi kandi kubera abo twaburanye n'abaciye bunguruza byarabaye ngombwa yuko tugaruka muri senare nkuru y'igihugu gukurikirana ibyo bintu naho twongeye tugira icyo kibazo.
Gervais Hajayandi umunyamabanga ntayegayezwa mu bubwo bushanganje bw'ubutungane aremeza ko icyo kibazo cy'ubukene bw'imiduga kizwi avuga yuko kiriho kiratorerwa umuti buke buke ariko ngo hariho uburyo bwatanzwe kandi bugutangwa uko amezi atatu aciye kugira ngo imanza zaciwe zikurikizwe hatarinze guca igihe kirekire.
Turatse ibyizigiro byinshi byo kuronga igendeshwa haba ku masentare haba ku makarite ariko nk'uko mubizi murazi yuko ibibazo byose ntibikorera umuti rimwe. Buri mwaka leta yaremeye yuko hariho ingendeshwa izo ziragurira amasentare kandi irabikora rero mwabugira kabiri hari imodokari ziza ziragurwa kugira ngo ibibazo bijyanye no gushaka amatongo gukurikiza imanza bitore inyishu.
Ibubanza uramata b'intara Ibubanza akaba yemeza yuko muri iki gihe abitura intara Ibubanza kubera amatati y'amatongo bariko baragabanuka bibyo biboneka. Alex Nkeshimana Ibubanza, Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Munguru ya magara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kabiri uyu munsi tubayagira ku ndwara y'ibihute. Muganga Jean Berkimas Ntiyebuwayo yanonosiye kuvura indwara zo ku rukoba avuga ko ibihute biri ubwoko butandukanye bivanye n'ingene byibonekeje ku mubiri. Ikindi asigura nuko bishobora gufata ibihimba byose bigize umubiri. Inkuru ya magara y'abantu twayiteguriwe na Cristalise Harerimana.
Ibihute ni indwara y'ibivyimba biza ku rukoba ariko bikagira ico bitandukanira ko n'ibindi bivyimba nkuko bivugwa na muganga Jean Berkimas Ntiyebuwayo yanonosoye kuvura indwara zo ku rukoba.
Ibihute ni ibivyimba biza ku mubiri bikaba birimwo amashira nico kibitandukanya n'ibindi bivyimba bija ku mubiri. Ibivyimba vya makansere canke atari vya makansere usanga bivyimvye ku mubiri bikaba bigumye mugabo akaba atamashira avamo.
Nebu wayo alerekana kandi ku ivyo bihute biri mu bwoko butandukanye.
Biratandukanye n'ivyo bihute biri ubwoko bwinshi, hari bihute usanga ruduhute duto duto dufatira ahantu hamerera ubwoyi cuno bavuga mu gifaransa poire, kakazara ka hute gatonya kajamo dushira dukenya ako mu gifaransa bakita follicle. Iyo kabaye kanini ico gihute kaba ari kinini inya iruhande yaho hamerera ugoya ica yitwa fironcle. Hanyuma iyo bimaze kuba biza kenshi nka gatatu mu mwaka canke kane twa duhute navuga twitwa fironcle ca gihindura izina mu gifaransa kitwa fironcle. Ni nkuko kandi igihute gishobora kuba ari kinini inya kitaba kiri aho mu imerero y'ugoya donc poire, ariko kigafata n'ahandi ku mubiri hoho kiba ari kinini inya kandi kikavamwa amashira kikagira no mutwe, nico twita mu gifaransa abse. Ni gihute naco nyene. Hanyuma kandi nongere ko hari ico twita mu gifaransa anthrax, usanga ruduhute twinshi twagiye hamwe ugasanga twagize ikintu kinini inya gigaca kiba nka kujya ku kijya bakoresha mu kuvomera, gifise imitwe myinshi hose ugasanga hasohokamwe amashira. Mu gifaransa nico twita anthrax.
Kubwo muganga nyene iyo ndwara y'ibihute ishobora kuja ku gihimba ica ico cose c'umubiri.
Ibija hamera ubwoya haba mu maso, haba ku gikiriza canke ku maguru ca mukwaha canke no mwimerero ry'amaguru. Igihute ntaho kidashobora kuja uko no mutwe kirashobora kujayo, ariko kubijanye no ku rukoba haboneka no ku myenge twita rezorifice naturelle, haba ku gitsina ku bapfasoni birashobora gukarira ku gitsina canke haba mu kugwinjiriro rw'ikibuno ico bita sinus pilonidal mu gifaransa naco nyere n'igihute, haba ku munwa hakoba ku zuru haba ku maso canke mu gutwi aho hose igihute kirashobora kuhaza.
Mu bitera iyo ndwara muganga ntebe wayo avuga ko ari migera iba yinjiye mu mubiri w'umuntu bivanye n'uko horoba kw'ibihimba bimwe bimwe kurusha ibindi uwo mugera ukaboneraho. Ivyo n'ibindi tuzobigaruka ko mu nkuru y'amagara y'abantu izokurikira.
Kristali ize tugukengurukire ni gihe cy'isaha 12 ni minota 38. Amakuru twe twabateguriye na hagarukiye. Dushimire mwese mwaduteza abiri, dushimire bagenzi bacu badufashije kuyatororokanya, dushimire kandi Olivier Kofi Rubera intwari yatumye amajo bashikira tankomanzi. Amakuru mwashikirije na Roseline Munezero, mubandanye kugira ibihe byiza.